One. Abo J once again. Hilliman boys back again.
Bad man. Aye.
Now when they flow in at the place. Hybrids pon the beat. Haraden. Akili.
Yeah. You already know.
Babarire cyane njewe sindi mu bantu batinya abantu byo kubahana ndimo ariko ibyo gutinyana sindimo merci
bad boy tell them
tuba twashavuye ega ni kuri cyane iyo twavuye abadusuzukuye ubu bari mu biha bigoye uri bya bikere batari migere ucya kabiri batubona kuri tele dusubira inyuma n'imbele kombele taransi kubaza mizi shuti za pele
uya ntagasura Nibaze tumuno musini shuru Sishaku dusuda Nibaze tumuno musini shuru Nanje ndi shuru Uya nagasu Nibaze tumuno musini shuru Sishaku dusuda Nibaze tumuno musini shuru Nanje ndi shuru Uya nagasu
Aho bazo dushira Bazo kwa mwatu wana Wafisu gwanguru dahera Arahumbe tuzubana Eregimana rugira Nikora nkabo bajama Nacho bazo tugira Arahumbe tuzubana
Bavya nkabavyeme
Tuzubana
Uranyobwa gusa
Arahumbe tuzubana
Bavya nkabavyeme
Tuzubana
Bana
Bamenyereye abo bihwabira Bagende buhoro hano haranyerera Bamenyereye ivyo bidira nibacire bino bidatura Ibintu biri kurundi rwego Ubu twemegwa n'abaduhaye umugongo Bashatse tuve ku murongo Kumba Imana ntavyo yashize mu mipango Uyo muzeke se gwawe
gwawe
Ubu boronde se gwawe
gwawe
Oya ni yese se gwawe Ntiwoje udufata nko kumengwa twe tugiwawe
Babigwe
Oya nagaso Nibaze tumuno musini sho Sisha kudu soda Nibaze tumuno musini sho Nanje ndi sho Oya nagasu Nibaze tumuno musini sho Sisha kudu soda Nibaze tumuno musini sho Nanje ndi sho Oya nagasu
Aho bazo dushira Bazo kwa mwa tubona Fisu gonguru dahera Arahumbe tuzubana Eregimana rugira Nikora nkabo bajama Nacho bazo tugira Arahumbe tuzubana
Bavya nkabavyeme
Tuzubana
Uranyobwa gusa
Arahumbe tuzubana
Bavya nkabavyeme
Tuzubana
Uranyobwa gusa
Ate Ayy Icho wanga mukabana n'umufuri Tuzoba nuko vyanze ngufyonda amapumu Mufinate kone fiti ya machumu Jina guanye na vjenshi nazi kumfu Uge naki nuchuma huka njimbe birongore la mundi tariha Hey, nigute winamuru gasuzu gurumunu tamu gaburira Uguango side plasma na hobi zoba shikana Muzofa muru shenga vanti la teri gendi tazi gana Hey, nacho muzotu giri mana turagenda
na Memuzo kwichwa na karimi kudada dek Hire gambisa muzo hurani yabare
Urimi gambi yikigure kegu panika Murekane kandi vya vyinyo kuvyanika Nimero yanje nimwe nawe ndi yozanye tambika
Yeah Uya nagasu Nibaze tunyuno musini sho Sishaku dusuda Nibaze tunyuno musini sho Nanje ndi sho Uya nagasu Nibaze tunyuno musini sho Sishaku dusuda Nibaze tunyuno musini sho Nanje ndi sho Uya nagasu Aho bazo dushira Bazo kwa mwa tubona Fisu gonguru dahera Arahumbe tuzubana Eregimana rugira Nikora nkabo bajama Nacho bazo tugira Arahumbe tuzubana
Bavya nkabavyeme
Tuzubana
Uranyobwa gusa uraro
Arahumbe tuzubana
Bavya nkabavyeme
Tuzubana
Ate
Ibiti vyakuriye mu babaji Nivyo biteje ingorane mu muji But don't worry my G Abisi niko bameze urabizi Kibata vyumva Igihe cyacu natwe cyageze Bashaka tuje mumva Bifuza ko dupfa duhagaze Kibata vyumva Igihe cyacu natwe cyageze Bashaka tuje mumva Bifuza ko dupfa duhagaze
One word, one word.